Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwongeye kwirirwa. Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara.
Bayeho nabi kose kose kose. Nambere yabari bindi hoho bo dufashe bakaza kudufakaza n'ingoga naho ubundi tukatangwe guhamba amwe bamwe.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi rero mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia, indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru wayo Mekele. Abayobozi ba Tigreya baravuga ko ari indege y'ingabo za leta ya Ethiopia. Naho murangora amatora yo kuwa gatatu yitabiriwe na kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishirije gutora. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi rero, uyu munsi indege y'intambara yarashe i Mekele, umurwa mukuru wa Tigreya ni mu majyaruguru ya Ethiopia. Abategetsi b'intara barashinja leta ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed ko ariyo yagabye icyo gitero. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru.
Televiziyo y'intara ya Tigreya yerekanye amasanamu y'inyubako zononekaye n'abantu basa n'abakomeretse baryamye hasi bariko bitabwaho n'abajejwe amagara y'abantu. Rimwe mu mashyirahamwe ajejwe gutabara yemeje ko umwe mu bakozi bayo ku murwa mukuru wa Tigreya Mekele yumvise amabomba aturika n'amasasi y'ibikoho birasa indege ariko arasana. Imbere yaho uno munsi kwa gatanu leta ya Ethiopia yasavye abanyagihugu baba mu ntara ya Tigreya kwirinda ibibanza bya gisirikare n'ibiberamwe imyimenyerezo ya gisirikare, imenyesha ko ifise imigambi gukora ibitero ku basirikare b'intara ya Tigreya. Ntacu umuvugizi wa leta ya Ethiopia Alagese Tulu yishuye igihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryamubaza kugira agire icyo avuga ku gitero cy'uno munsi kwa gatanu ku murwa mukuru w'intara ya Tigreya Mekele.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Angola abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishije nibo byitabiriye amatora yabaye ejo bundi kuwa gatatu. Ishyaka MPLA riri ku butegetsi rimaze imyaka hafi 50 rero ritegeka ryizeye indi manda y'imyaka 5. Fidele Niyongabo barakomeza no kuri inkuru.
Mu gihe ibirenga 97% by'amajwi amaze guharugwa umugwi w'igihugu cyajwe amatora watangaje ku munsi wa kane k'umugambwe MPLA wari imbere y'umugambwe ukomeye utavuganwa na leta byahiganywe UNITA n'amajwi 51%. UNITA ifite amajwi 48.5%. Niyo ibintu byaguma uko biri. Perezida w'umugambwe uri ku butegetsi MPLA Joao Lourenço azoba asindiye gusubira kuyobora Angola mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Umugambwe wiwe uzoba ubandanije kuyobora Angola udahagaritse kuva icyo gihugu kironse ndaha yo kwikukira mu mwaka w'1975. Naho umugambwe MPLA witezwe gutahira insinzi amatora yabaye ku munsi wa gatatu niyo yari yegeranye cyane mu mateka y'igihugu. Umugambwe utavuga rumwe na leta UNITA waragize intambwe zikomeye zitari bwibonekeze imbere yaho. Muzoba bubaye ubwa mbere umugambwe UNITA uzotuma umugambwe uri ku butegetsi MPLA utaronka 2/3 by'ibibanza mu nama nshingamateka kugira bituma imigambi yawo irengana atangorana. Uzokenera ahubwo gushigikirwa n'abashingamateka bo mu yindi migambwe itavuga rumwe nawo.
Fidele Niyongabo, urakoze kutugezaho ayo makuru yo muri Afrika. Nshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19.9 na 22.2. Usibye n'ibyo murabizi ko urubuga rwacu rwa internet ari wa3@, radio yacu voa@.com, naho YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Naho rero nimujyeyo mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari aburira abategetsi bo mu nzego z'ibanze batita ku bibazo by'abaturage bashinzwe. Yabivugiye mu ruzinduko arimo mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba bw'igihugu. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru.
Kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa gatanu, nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka 7 bigenda bigerwaho, ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere.
utangiye cy'imyaka 5 ariko urambira ubu ugiye kubikora wabujwe n'iki kubikora gihe byari bikenewe byavugwa kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabaza uti habuze iki hagira ugusobanura icyabuze iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze uwamuze ni we wagombaga kubikora iyo mikorere ntabwo ari iyurugye numva twasezeranye tuvuga buri gihe uburyo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere byo kwihuta byo
Mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye iby'abarwiyemeza mirimo bahemukira abaturage aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda yakubaho Perezida wa Repubulika nkabanasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi 7 abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira
mwicara gusa mukategereza uza kubageza mwe ntabwo mugera mu mwe kibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejeje ko urebe niba ari icyo kintu kidahari
nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ngo ni kindaza kubera ko
mwakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze
ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ikibazo ninde yagira umuntu w'umukurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya nimvuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi 4 mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nishimiye ko waje ino ngabamubonye kugira ngo nyemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo nitutahe sinakurenganije twaratake kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza ikadu wamfite iki kibazo none ngiye kukibaza barambata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikadu ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martin mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga mfite agahinda icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo Ndamageya umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi
kagufashe mubwira muha abantu bazagikurikirana
urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwo ngubwo isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'ubu baramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi mu murenge wa Cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twageze
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze ariko umwanya babana muto biteganijwe ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'uburengerazuba kuri uyu wa gatandatu aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
ijwi ry'Amerika noneho tujye mu Burundi Hatungimana Marie Greta numwe mu bakenyezi bake bo mu ntara ya Bubanza bakora imyuga itandukanye yitwa ko ubusanzwe ari yabagabo. Afite umugambi wo kwigurira ubutaka kuko atemerewe kuzungura iby'iwabo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda arayitugezaho.
Hatungimana Marigreta ni umukenyezi w'imyaka 26, akora imyuga itatu, arajisha, akubaka amazu, akoza n'amamodokari. Isoko ryacu uri Musanze hari karogereza amamodokari ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Havuga ko yakazi kabonetse iyo myuga yose ashobora kuyikora ku munsi umwe.
Nkubatane ibitoro bihari ntambakiriya benshi bakunda kuhaba. Nkubo nk'iyo numvise nk'umuntu anterefonye ti habonetse akajopo ko kubaka, cyansimba nkagenda ngaha ndahaza ku mugoroba. Mvuye kwa ako kazi. Ibyo kujisha nazo iyo habonetse komande no mwijoro ndajisha.
Akaza kuri misi yose anyini na kokoza amamodokari n'amapikipiki. Atubwira igitigire cizo yoza ku munsi.
Iyo zabonetse ndoza nk'imoto 8-10 zabonetse, imodoka zabonetse ndoza 4-3.
Greta avuga ko aka kazi karuhisha na cane cane akokoza amapikipiki.
Uraruha nyene nk'imoto cane cane nizo zipfuna. Nayo imodoka yo ntabwo yipfuna kuko imoto urunama ariko imodoka ntiwunama. Bogeje nk'imoto zirenga 11 aha. Aha mu rubavu mu kiyungu ry'ungu urumva yuko iyo uryamye uraruha gose bekana nka yuko wihindukiza.
Uyu mukenyezi aranatuyagira ingene yize aka kazi kokoza ingendeshwa.
Bantoye nk'umujera. Rero mbonye abakiri ya bazari benshi kubera aboza bari bake ndabiraba nkihinga imwe ingene bagira nanje rero canumva birangiye mu cha ndabikora reca ndabikora ndavuga ati none bijya biragoye reka ndavyiga reca ndavyiga nazigiye ku moto y'umukiriya nyene acarashima ravuga ati vrema urazi koze rero naho baza atabakozi bahari ndaharije nyene bagiye nko gufungura nta kintu cyasubira inyuma naca ndacoze.
Muri kino gihe hari ubukene bw'igitoro mu gihugu. Uyu mukenyezi avuga ko agira uruhombo runini muri aka kazi kokoza amamodokari n'amapikipiki. Mu gihe ahora yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20,025, ubu yinjiza hagati y'ibihumbi 615. Muri ayo yinjiza, umukoresha wiwe amuhemba amafaranga 60,000 ku kwezi. Iyo mpembo abona ko ari ntoyi cyane agereranije n'uko ibisumwa bitera bizimba ku masoko.
Mwabina biheze ubu, iyo ugiye gukora akazi k'umuntu urose ibyo ufungura uravuga ati ko murabona nkubo ibintu birazimbye vraiment nta mugambi ndeko ndavuga nzoya kuburamo kuko ubu onye ibintu birazimbye umuntu ajya asumye utuntu twose umuntu arasuma ukwezi kose kuca guhera ya mahera mpembwa yaheze urumva nta mugambi nobesha ngo nzoya koramo vraiment.
Nubwo biruko Greta afise ibyizigiro kubumenya afise mu myuga itandukanye ko buzotuma aronka umutahe umushoboza gukora ibyiwe.
Ndipfuza yuko nokuri Imana ifashije nyene nka nkabo bakiriya cyatenza kuri imodoka no kuwe eko kandi ndabisaba umukama ibimfashemo imodoka no ishira mu ibarabara ikampigira rasyo mu mwanya naho je no bantayizi ikampigira rasyo muga ndizeye neza Imana ntiteka nkayironka nanje no yiga nkayimenye nkanje nkaja mu ibarabara nkabandi koko narabonye abatwara imodoka hama nkaraba ko ndonka uduharage twabana twabo ntunzu cinkwe nkaraba nanje ko ndonka nkagaparasera nkabandi.
Uyu mukenyezi avuga ko yabuze nyina wiwe akiri umwana muto cyane maze ntiyagira amahirwe yo kumvikana na mukase. Ibyo byatumye atabandanya no kwiga amashuri acaja kubaka afite imyaka 19. Umugabo bamaze kubyarana abana babiri yaramwirukanye acabura yaja n'ibyo bibondo byiwe ari naco gituma avuga ko kugira itongo giwe bwite abona ko byokemura ingorane zo kubaho.
Abantu dufise imitima imwe kandi iratandukanye kandi umugabo n'umwana w'undi umugabo araguhinduka sibyo nk'iyo ushoboye no kuronka nyoko bukwe afise umutima mubi wo wakubwira ati iprasera niyo umwana wabyaye ugenda kwa so kwa nyoko abariyo utorana kandi namwe murabizi kuko sivyo muyobewe. Rero uri nk'umuntu wavutse mu bantu ba Kenya bivanye n'ingene pere waba yarakuririye nabi uripfuza ukavuga ati jewe kuko ntumbaye muhira nsubiye muhira kwa mukapapa kuko ntumbayeho notuma ngimba mu itongo giwanje.
Itegeko ryo gutorana ku bakenyezi mu Burundi ryatanguye gutegurwa kuva mu mwaka w'2004 kugeza ubu riracane mu nama nshinga mateka ntiriratorwa. Indongozi z'igihugu uko zigenda zikuranwa zivuga ko hakiri inzitizi nyinshi ariko kandi amashyirahamwe aranira iterambere ry'agateka k'abakenyezi avuga ko ibura ry'iryo tegeko riza ryunyura ukubaho nabi kw'abakenyezi na cane cane abakoregwa amabi mu ngo ari naco gituma Hatungimana Marie Greta yijukiye kwiga imyuga itandukanye yitwa ko yahariwe abagabo ahamagarira abandi bigeme kugira umwete wo gukora ubuzi butandukanye kugira bashobore kurengera ingorane zimwe zimwe zivuye ku mabi akoregwa abakenyezi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Thierry Vendayishimiye rero yatukezagaho inkuru ya Hatungimana Margaret ukora imirimo ubusanzwe yitwa ko ari iy'abagabo birimo koza imodokari n'amapikipiki. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo ni mu burasirazuba bw'igihugu. Impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda baravuga ko bugarijwe n'inzara, bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nyiranzira Josiane ni umubyeyi muri inkambi ya Rusenda abo muri village ya 12 afite abana barindwi. Asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaho ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Iki kibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa, indengera turembeje abana barirwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Ni ukuri Imana nuko iyo dufasha bakatupokeza. Je na pokeye amafaranga 3,312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe amafaranga ashyira mu madeni kubera ko baza batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi 19,500 by'amakongomani PAM genera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera.
Napokeye 3,390 ariko ayo mahera ntacyamariye kubera nari mfise amadeni menshi nararishe subira ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura 58,000 ubufu ubugeza ku 38 agafuko ka sembe nte nicyo byamariye kana yafise amadeni menshi uba abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho nabi kose na mbere y'abari bindi hoho bodufasha bakaza kudupfokeza n'ingoga nabo ubundi tukatanguye guhamba amwe bamwe
kubera uku gutinda guhabwa amafaranga guhayisha. Usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika, izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari, mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika.
Njyewe mfise imyaka 65 mbayeho nabi, sindima singira gute, nitugira n'ikintu na kimwe nico dufasha, dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise. Twebwe turasaba cyo dusaba rero nuko bo tugarukira ku mumaguru mashatu bagahembura n'abakigoyagoya.
Yebo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nitango ngiye guhiga n'udukweshore kuri Tanganyika. Ubu unyaruganda ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda. Ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzosaba kujya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe.
Mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi, zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo.
Kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abari miyo ruguru bwese barahombye, baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye, bagira bagende bakabirukiza ubuhire. Nukuri bese iyo ruguru barahembye, niyo cyo gituma inzara yateye. Ubu muceri nawe ugeze kuri 2,500 kigozi kare wagugu cy'5. None ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi 2.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAM kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira. Gusa umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko PAM yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Ishyirahamwe rijejwe kudufungurira PAM baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura. Musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga, ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga. Bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu, barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo. N'amafaranga afise ibyo bita likidite, ibyo bafise bariko baregeranya mugabo ku rande rwa PAM byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje.
Tumenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu kwezi kwa gatandatu gushize abayobozi b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zo gufasha iza Kongo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije araganira na Edi Mbona wanonosoye ibijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika ku kamaro k'amahoro n'umutekano mu iterambere rirambye.
mu byukuri na terambere riba mu bihugu bidatekanye bihugu ikintu cya mbere igihugu kugira ngo kigire iterambere gikeneye amahoro n'umutekano hanyuma abanyabene igihugu bakakidegenza bakajya mu mirima bakajya mu mirimo yabo yose iminsi yose rero nta muntu nta gihugu cyotera imbere kidafise kidashize amahoro imbere na nizo ngorane rero usanga kenshi ibihugu byo muri Afurika bibwira kubera kenshi bitera imbere kubera atamahoro aba harangwa
ivyo iyo abategetsi babizi ingingo baba bakwiye gufata ku bwanyo nk'izihe kugira ngo mu gihugu hagume hatekanye hari turazi ko hariho indiane nyinshi zihagaze ku moko iza politike ikintu nk'abategetsi bokora kugira ngo bagabanye ivyo bintu bituma hataba iterambere nk'ibi
mu by'ukuri ikintu cya mbere borabira ko kubera bamwe baba batowe n'abanyagihugu ngo babarongore baba bafise programme iyo programme rero wabwiye abanyagihugu yuko ari izogendera ko ifo kwigendera ko kugira ngo ubateze imbere bo nico kintu cya mbere baba barindiriye ati uyu mugambwe cyane uyu mushingana yatwemereye yuko azoduteza imbere abicije muri iyi nzira rero ugeze ku butegetsi abanyagihugu baba barindiriye yuko ukora ibyo wabemereye hako ukora wirabira ko wewe cyangwa uri aba bantu bo mu bwoko bwawe cyangwa abantu muva mu ntari imwe cyangwa abantu musanga iyo migambwe rero utwara atwarira bose ntaba ariko aratwara ngo kubera ngo ateze imbere cyangwa agire akamwa na mama kenshi rero usanga ibyo bintu by'akamwa na mama byo kwikunda byo kudakunda abanyagihugu nibyo bitera izo ngorane z'abantu baca bagumuka nibamenye yuko nabo nyine nibamenye yuko muri iyo migumuko ibintu bica bihagarara nta muntu abandanya kuja kurima nta muntu aja ku mirimo yiwe nta muntu yorora nta muntu agira n'akazi keza kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu rero abatwara bo kumvira bose bakaba imboneza nyene zabo ba donc bashinzwe bakareka ibintu byo kwikunda ibyo rero izo ngorane zibaho cyane usanga abantu b'abanyagihugu bavuga ati badutwara nabi kubera ibyo batwemereye si ibyo bakora barikunda donc bobo bimereye isiha baguma biha bobo nyene twebwe ehe nakinyo rero bica bituma ingorane
muri iyo migumuko muri ivyo vy'ukwigaragamvya ikabagatangura ibintu vyo guhungabanya umutekano canke ibintu vyo gusaba uburenganzira bwabo inyishu nyakuri iyo bihe nk'abantu babagumije mu mutwe ko iterambere ariyo nkingi eka amahoro n'umutekano yo nkingi y'iterambere ibintu vyo kugwa nk'ibihe ku mpande zose haba abategetsi canke haba abatwagwa
abategetsi cyambere na mbere bategereza kumvira abatwagwa babumvira ingorane bafise abatwara nabo bakigenza nk'abantu bitwa yuko ari abantu bahawe inshingano zo gutwara abo bantu zo kubateza imbere afite n'inshingano imana iba yaguhaye n'abenegihugu kugira ngo wowe abe ari wowe ubaje imbere ukabumviriza hanyuma abo bene ibindi nabo ibintu byo kugumuka ntibifasha cyane kubera muba muri bw'abantu baba ariko banisamburira ni kwiga kwicara kuyaga kubera kenshi usanga ibintu byose abantu ibintu biragora ni kuyaga kandi nta nyishu iboneka mutayaze inyishu nibonekera mu migere inyishu ibonekera mu kwicara mu kuyaga kugira ngo abantu bakosore ibitagenda neza kugira ngo iterambere rero riboneke mu karere
mu kanya turagaruka ku ruhara rw'inteko zo ziba zirungitswe mu bihugu aho umutekano wabaye ndanse kugira ngo zigarukana amahoro n'umutekano icyo kibazo turakigaruka ko ariko ku bwanyu uburyo bwiza mu gihe hadutse indyane ingwano zikomeye haba hagati y'abanyagihugu haba imirwanyo y'ubutegetsi uburyo bwiza bwo kurangiza izo ngwano n'ubuhe abasirikare b'igihugu canke inteko zo mu bihugu zoba zirungikwa gufasha
ugena nuko abasirikare bo mu gihugu bo bonyene abari bo nibo bonyene kubera bashinzwe umutekano w'abanyagihugu kandi cyane cyane abasirikare n'abapolisi abasirikare bo bashinzwe igihugu giterewe no hanze n'igihugu cyo hanze niho abasirikare binjiramo ariko abantu bajejwe umutekano indani mu bihugu n'abapolisi na nibo bategerezwa kuja do kuja hagati bagahagarara neza bagasubiza umutekano mu banyagihugu ariko kenshi usanga rero biragora kubera ubumenyi buba butari bwinshi canke ukumva umuntu bagiye gukora ntibakoresha ibyo umwuga ubabwiye basanga rero bifashe nabi abanyagihugu barahate kimwe
mu kanya
kuzana bo hanze biba vyagora indani umuntu agakomindura ati jewe inzu yahiye abari hafi n'umutabare nico gituma inteko zo hanze ziza
mu kanya muratubwira cyane cyane ubumenyi mwakuye mu gihugu cya Repubulika ya Central Africa aho mwari mukurikirane hafi ibibazo by'umutekano ariko imbere yaho reka ijambo bamwe mu banywanyi bariko baratwakura turi kumwe na Alex Anelka Peace mwiriwe neza muri hega Alex
ndi mu Burundi mu ntara ya Rurigi komine Kinyinya
ni byiza cyane rwose muratwumva neza ku radio Ijwi rya Amerika ngaho
ndabumva neza cyane
ego mudwe ku jambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'umuhinga yanonose vyerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afrika Edimbona murafite ikibazo murafite icyimviro mu mushikirizo
icyimviro no shikiriza kuri iki kibazo cyo kurungika inteko zo mu karere muri Congo ku ruhande rw'uwanje
Alex woba uri hafi radio uja kure yawe ugatoye kugira tukumve neza cyane rwose nibibazo mumubaza bishobora kumvikana
nari ko ndavuga ati ku ruhande rwanje ku ngorane ziri muri Congo umuti ntabwo ari ukubaborukayo inteko zo mu karere umuti mbona ko ushoboye gutorera inyishu ikibazo ni uko guverinoma cyangwa se leta ya Congo ishoboye kwicarana n'abayirwanya bakajya kuzira imigati kuko mu gifaransa bakunze kuvuga ngo yose
Alex ndumva telefone yawe ivuga nabi cyane rwose ariko ikibazo nyamukuru washikirije ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twacumvise mwavuze ko reka ba mukanya barasubira kuguhamagara niba ufite nk'ikindi kibazo ushaka kugishikiriza ariko nashaka mushyana he Edimbona agira icyo avuze ku kibazo gihambaye cyane rwose uvuze ko uburyo bwo kurangiza amatati ari kwicana nabo batumvikana duga ku ijambo ye
nibyo gikuru nuko abantu bicara bakumvikana kwera no muri kiriya kibazo cy'i Congo abantu baratikiye cyane abantu barapfuye abantu baguma bagendana udusambi bimugwa ariko ugasanga abantu nyine babatenze ngorane bamwe n'abantu kavukire bavukana barabanye bamwe banahanye baranagabiranye baranarongoranye muri bo ariko ugasanga muri bo harimo bamwe batera abandi bakabangaza rero ntibikenewe yuko babandanya mu migere nibyo byanse mu kumvikana niho abantu bashira mu migere niyo migere ni ukugira ngo bahoze abantu habe n'agace rero kugira ngo bayage bumvikana ariko ingamba nizibandanye zitikira muri Congo rero icyo kibazo kiriho kandi naje yuko umukuru w'igihugu afise niko
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru nawe muri jembe bashimiye ko mwayakurikiye mugira umugoroba mwiza murakarama.